ఇది నిజ్విజ్ అమెరిక్. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki zitatu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2018. kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Abatumva ntibanavuga baracyafite ibibazo kuko bo hari abatari bajya mu mashuri, icyo nacyo turashaka kugira ngo umuntu uzatorwa azagikosore.
Uwo ni Madame Francine Nyiranzayino, umwe mu bitabiriye amatora yo guhitamwo abafise ubumuga bazobaserukira mu matora y'abashingamateka mu Rwanda. Turavuga no ku Banyarwanda baba muri Kenya bifatikanije n'abandi baba mu bihugu bitandukanye mu matora y'abadepite mu Rwanda. Mareka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce, tubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya.
Waramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Umuririmbyi w'umuziki akongera akaba n'umushingamateka mu gihugu cy'Ubuganda akavuga ko yakubaguwe n'abajejwe umutekano yarashitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwisuzumisha hamwe no kwivuza. Robert Kyagulanyi, azwi kandi ku izina rya Bobi Wine, niwe yavyiyandikiye ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko yashitse muri Leta Zunze za Amerika ariko ntiyashimye kuvuga aho aherereye. Mu ijoro ryo ku munsi wa kane niho igipolisi cy'Ubuganda cyamuhagarika hamwe n'umushingwamanza wiwe Francis Zake aho bari ku kibuga cy'indege i Kampala bagerageza kuva mu gihugu. Igipolisi kibagiriza guhemukira igihugu kandi ko bari bahunze. Kyagulanyi n'umushingwamanza wiwe hamwe n'abandi bashingamateka batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu bandi bantu 30 bahagaritswe mu ntango z'ukwezi k'8 bagirizwa kugumura abantu bateye amabuye bongera baronona n'imodoka yari itwaye Perezida Yoweri Museveni w'Uganda. Senateri John McCain yari yatowe muri Leta ya Arizona ejo ku munsi w'Imana niho yashingurwa mu itongo rya gisirikare riri mu gisagara cya Annapolis muri Leta ya Maryland aha muri Leta Zunze za Amerika, aho inyuma y'iminsi 5 yari iheze bamwibuka kandi bamwunamira nk'intwaro yakoze ibikomeye kandi yakunze Amerika. McCain yahoze ari umupilote w'indege, yabaye umunyororo w'intambara muri Vietnam mu kiringo cy'imyaka irenga 5 mu myaka y'1960. McCain yapfuye mu ndwi iheze ahitanywe n'indwara ya kanseri yo mu bwonko afise imyaka 81 y'amavuko. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta Zunze za Amerika buriko burihweza ingene bwokura abasirikare babwo nka bose muri Nigeri no kugara amakambi amwamwe ari ku mugabane wa Afrika kurwanya iterabwoba. Ubushikiranganji bumenyesha kandi ko ibirindiro bya gisirikare bafise muri Kamerune, Kenya, Libya na Tunisia navyo nyene bishobora kugarwa mu gihe umushikiranganji Jim Mattis aramutswa ubwo bushikiranganji yo kwemeza uwo mugambi, ariko ngo igitigiri kinini kizoguma muri Nigeria na Somalia. Nkuko ikinyimenyesha makuru The New York Times cyandikira aha muri Amerika kibivuga, iyo ngingo iri mu mugambi wa Leta Zunze za Amerika wo gushyira ingufu za gisirikare mu bice bibangamiwe cyane kuruta ibindi n'iterabwoba ku isi. Bamwe mu bategetsi b'igisirikare ba Amerika bateye kubiri n'uyu mugambi wo kugara amakambi muri Afrika bavuga ko Ubushinwa n'Uburusiya bishobora guca bironka karyo kukongereza abasirikare bavyo n'iyo Amerika yakuramwo akarenge. Muri Afrika kandi abanyororo baharurwa mu 400 baratorotse ku munsi w'Imana ibohero riri mu micungararo yo mu bumanuko bw'umurwa mukuru wa Libya Tripoli, ahamaze indwi habera ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho nk'uko byashikirijwe n'igipolisi. Benshi muri bo bari bafungiwe bagirizwa gushigikira Muammar Gaddafi hamwe n'ubwicanyi mu migumuko yo mu mwaka wa 2011 yasenyuye intwaro yiwe. Amakuru atangwa n'ubushirangange bw'amagara y'abantu muri ico gihugu avuga ko abantu 39 bishwe, abandi bashika ijana barakomereka kuva izo ntambara zihuza imihari itwaje ibirwanisho itavuga rumwe n'ubutegetsi zitanguye ku munsi wa mbere mu bumanuko bwa Tripoli. Leta y'ubumwe yemewe n'amakungu yashikirije ejo kuw'Imana ko ishize umurwa mukuru Tripoli hamwe n'imicungararo yawo mu bihe bidasanzwe byo mu ntambara. Umurwa mukuru wa Libya nta gahengwe urigera uronka kuko wamye mu ntambara hagati y'imihari irwana kuva Kadafi akuwe ku butegetsi. Nayishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze kurwanira agateka ka muntu Human Rights Watch risaba makungu guhagarika vuba gushorera ibirwanisho muri Arabia Saudite n'inyuma yaho harasiwe imodoka itwaye abanyeshuri hafa abantu 51 barimwo abana 40. Mu cegeranyo casohowe ku munsi w'Imana, Human Rights Watch yise ico gitero icaha co mu ntambara cyakozwe n'abasirikare mvamakungu barongowe na Arabia Saudite, ciyongera ku bwicanyi bwakorewe abanyagihugu bari ku bugeni abari bagiye gushingura ababo, bwakozwe ku bitaro no ku mashuri mu gihugu cya Yemen. Icyo cegeranyo gisohowe inyuma y'umunsi umwe urunani mvamakungu rwemeye ibyavuye mu matora ya Human Rights Watch ko habaye gusamara mu kugaba ibitero, harimo no kunanirwa gufata ingingo zari gutuma ibitigiri by'abafa bitaba byinshi. Mukurangiza ku murwa mukuru Mogadishu wa Somalia haraturitse bombe yari tezwe ku modoka hafi ya district ya Haula wa Dage ku munsi w'Imana, hafa abantu bashika batatu nkuko leta ya Somalia yabitangaje ejo ku munsi w'Imana.
Urakoze ya Loise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho Mussolini Eugene ariwe yatowe kuzohagararira abafise ubumuga mu nama nshingamateka mu Rwanda n'amajwi 75.6%. Abafise ubumuga bo mu karere ka Rwamagana babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko utorwa kubaserukira iyo kwitwararika kuvugira abafise ubumuga cyane cyane bwo kutumva no kutabona bagashobora kuronka amashuri nabo. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi.
Mussolini Eugene umaze gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ko ari we wegukanye umwanya w'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda, yagize amajwi 182 to 641 mu batoye bose. Aya majwi abonye na 75.6%. Mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera, inteko itora abafite ubumuga yari igizwe n'abantu 151. Aho ijwi rya Amerika ryageze mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana, abafite ubumuga bari benshi baje kwitorera bazabahagararira. Bagize ubutumwa baha uzabahagararira mu nteko ishinga amategeko. Madamu Iranzayino Francina n'umwe mu bari bitabiriye amatora.
Abatumva ntibanavuga baracyafite ibibazo kuko bo hari abatari bajya mu mashuri. Icyo nacyo turashaka kugira ngo umuntu uzatorwa azagikosore. Abatabona nabo hari abafite ibibazo mu miryango nyine. Nabo amashuri yabo arahenze kuyageraho, ibigo byabo ni bikeya mu Rwanda. Ubwo rero nk'umubyeyi iyo umwana yagize ibyago byo kuvukira mu giturage iyo ngiyo hasi adafite abamuvuganira nyine nawe aherayo. Umudepite dushaka katorwa turashaka yuko aza atazibanda ku kureba ku bibazo byabo mu mujyi kuko bo byarakemutse, ahubwo hakarebwa hari hasi mu midugudu.
Aba bafite ubumuga bavuga ko umudepite uzabahagararira azagerageza kubavuganira ku buryo haboneka abarimu mu cyaro bazi gukoresha imvugo z'amarenga kugira ngo batumva nibavuge nabo babashe kwiga nk'abandi Banyarwanda. Ikindi kibazo kibahangayikishije ni icy'abantu batabona, basaba ko bahabwa inyandiko yajya ibafasha gusoma. Komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko muri iki cyiciro cy'amatora abatabona nabo bateguriwe uburyo bazabasha gutora bifashishije inyandiko zabo. Kandi Akayiranga Frank ni uhagarariye komisiyo y'igihugu y'amatora mu ntara y'Iburasirazuba.
Ubu ahangaha tuvugira dufite za pliers kuri abandi batabona, abashobora gutora bamwe batabona ariko bashobora gukoresha ibikoresho bigezweho, twavuga za pliers zirahari. twaziteguye hano irahari kuri buri site ariko nanone no kumatora yo kwitarike eshatu kuri buri site twagiye duteganya hari aho batoreye hari za players hari kuri buri site hari utazi kwikoresha nko mwahivugaga icyo gihe tumemerera ko ashobora kuzana n'umwana ushobora kumufasha gutora
amatora y'abafite ubumuga niyo yabimburiye andi yose yategerejwe mu Rwanda arakurikirwa n'abadepite rusange abakuriwe wa mbere akazasozwa tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda hatorwa abahagarariye urubyiruko n'abagore Asumpta Kaboyi ijwi ry'Amerika i Kigali
tukivuga ku matora y'abadepite mu Rwanda ejo kuwimana abanyarwanda baba muri Kenya bifatikanije n'abandi baba mu bihugu bitandukanye atari mu gihugu hagati mu matora y'abadepite abaje gutora bemeza ko bakurikiranye imigambi y'imigambwe n'abakandida ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe no ku matelevision abantu barenga ibihumbi bitatu nibo bitabiriye ayo matora harimwo n'abari mu ngendo bari biyandikishirije mu Rwanda ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza
Abanyarwanda ba muri Kenya bazinduza gaturuturu gutora abadepite babo ku mugwa mukuru na Nairobi cyo kimwe ni Mombasa aho ibiro vyitora huguru isa 12 z'agatondo I Nairobi batoreye muri ambasade y'u Rwanda igihe twashika ku muhinga mukuru uyu w'Imana abantu batari bake harimo inkumi imisore abagabo abagore kambere n'abageze mu zabukuru bari ku mirongo barindiriye kwakirwa abadatomoke w'ikarata yitora harabajejwe kubasigurira uko imigambwe itandukanye n'abakandida bigenga bapanze Nabajije bamwe muri bo niba byo kuri barakurikiranye imigambi n'imigabo abitoje bemeye gushira mu ngiro baramutse batowe.
Turabikurikirana kuri Facebook, kwa Instagram, turabikurikirana kuri DSTV barabitwereka. Nta kibazo dufite hano muri Kenya rwose ibintu byose bigenda kuri gahunda Rwanda no Rwanda.
Tuzi inyungu zo gutora, tuzi n'impamvu tugomba gutora. Of course nkurikirana amakuru ndeba televiziyo Rwanda nubwo ndi muri Kenya nzi bigenda mu gihugu cyanjye. Natuye icyunzi definitely.
Nubwo turi muri Kenya cyangwa mu gihugu cy'amahanga kuza kwitabira amatora ni ibisanzwe. Nkuko umunyarwanda ndajya mu Rwanda gatora natwe tuba dufite ubuyobozi buduhagarariye bw'igihugu muri aya mahanga bityo rero kwitabira amatora ni ibisanzwe natwe twumva abari uburenganzira bwacu ndetse ari n'inshingano zacu kwihitiramo abayobozi
Ambasador James Kimonyo aserukira u Rwanda muri Kenya nawe nyene ntakekeranya ko baje gutora bataje mu kivunga gusa
systeme mu Rwanda y'amatora y'abadepite ntabwo dutora umuntu ubwo hatorwa ishyaka tugiye FPR abanyarwanda barayizi imigabo n'imigambi yaravuzwe hamaze iminsi hari kampanye FPR ivuga ibyiza akorera abanyarwanda cyangwa se yabakoreye PSD nuko PR PS mbera kuri ifite imigabo n'imigambi yayo yavuzwe ku bantu bakurikira ishyaka cyangwa abayoboke aho yaba uri hose ibyo byose bakurikira icyo ishyaka ryabo rivuga muzi ko noneho uyu mwaka dufite nabigenga byamaze bigenga bane nabo bagiye bavuga ibyo bakorera abanyarwanda ukuvuga ngo rero umuntu waje gutora uyu munsi aje gutora ishyaka kubera ko arizi azi n'icyo rishobora kugeza ku banyarwanda hashingiye ku migabo n'imigambi bagijije ku banyarwanda muri iki gihe cya kampanye cyarangiye ejo kuwa gatandatu tariki 1 nzeri 2018 ntabwo rero baje gutora gusa mu kivunge batazi icyo baje gutora baje gutora mirwi ya politiki cyangwa imitwe ya politiki bazi icyo izageza ku banyarwanda cyangwa se yageje ku banyarwanda ku mashyaka yarasanzwe hari
rimwe muri ayo mashaka harabaritoye bari babinezererwa cyane ku buryo nubwo gutora ari banga bitabaguye nabi kubibwira ijwi ry'Amerika kuri mikro
gena tu FPR kubera ko FPR aho Rwanda rugeze niruhagejeje ngira ngo buri muntu wese yifuza kujya mu Rwanda buri wese ashaka kubona u Rwanda buri wese so FPR kweri ni umuryango utugejeje ku gikorwa kumajyambere kandi turacyakomeza
ubundi banza kureba ikintu kijya imbere akaba ari cyo utora genda kubwiza kuri natoye FPR
hanyuma imigambi n'imigabo nayo
imigambi n'igonzi ko FPR yatugejeje kuri byinshi kandi nabo biracyadusayidira twabaje kugeza na mu bintu byoroshye nta ngorane zijemo
aya matora y'abadepite muri Kenya yatunganijwe ku buryo n'abanyarwanda batiyandikishirije muri ico gihugu bemerewe kuza gutora Mbere n'abari mu ngendo berekeza mu bindi bihugu bari barindiriye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Jomo Kenyatta bahawe amahirwe n'abanyana yo gutora Ambasador Kimonyo adusigurira uko amajwi yabo azotunganywa atangura tubwira ibitigiri yari afise
ubundi abanyarwanda biyandikishije cyangwa bari kuri site y'itora muri Kenya baba bagera ku hafi ibihumbi bitatu ubushize kubera amatora ya perezida urabizi atuma abantu benshi bitabira gutora n'abadepite bitabiriye ari kubona bishoboka ko bibarishwa kuba munsi y'itora rya perezida nk'uko bimera ahandi hose ku isi ariko muri rusange tugira abantu ibihumbi bitatu itegeko nanone riduha uburenganzira ku baba batagaragara kuri site y'itora yemejwe na komisiyo ko tubemerera bagatora bakwije ibyangombwa bisabwa n'itegeko hanyuma tukabashyira ku cyo bita umugereka. Ni ukuvuga ngo niba umuntu atari asanzwe abaruwe na komisiyo ariko tukabona yakwije ibyangombwa atashoboye gutorera ahandi ku isi cyangwa se mu Rwanda, turamwemerera agatora, twarangiza tukamwohereza muri komisiyo kumugereka kugira ngo nawe ijwi rye ribarurwe nk'abandi Banyarwanda bose. Ngira ngo urugero rwiza, niba mwakurikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari mu Bushinwa, uyu munsi byabaye ngombwa ko ajya gutora aho ambasade yateganyije. Ni ukuvuga ngo ijwi rye nawe rirabarwa nk'ijwi ryaba ariyo muri diaspora kubera ko yari ari mu rugendo rw'akazi kandi atagomba gusiba.
Ibijya kuva muri aya matora bizamenyekana kuri uyu wa mbere. Ahabereye amatora ku mugwa mukuru Nairobi, umutekano wari wongerejwe, mbe n'igipolisi cya Kenya gikorana n'amambasade hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyari cyaharungitse abajejwe umutekano. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi inyuma y'imyaka igera kuri ibiri iheze havugwa ikibazo cy'inzara mu Kirundo. Ku munsi wa gatandatu abanyagihugu baremeje ko inzara yaheze mu gihugu, abarimyi bavuga ko babikesha imvura. Iruhande y'ivyo abajejwe igisata cy'uburimyi bavuga ko n'abantu bahinduye ingendo bagashyira imitahe myinshi mu burimyi. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika hagati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi, intara ya Kirundo yavugwamo inzara izura inzara. Uruzuba rwatse mu karere ka Bugesera, iyo ntara iherereyemo, rwatumye imiryango ibihumbi yomoka irata ingo. Urabahungiye mu zindi ntara ndetse no mu bihugu bibanyi, cyane cyane nko mu gihugu cya Tanzania, ahahora haboneka indimiro zaturiwe n'izuba, uno munsi hambaye ibitegwa. Abanyagihugu baremeza ko inzara yarangiye. Aba nawo muri komine Busoni, imwe mu makomine yari igeramiwe cyane.
Kandi ndashimira Imana yo yaduhinduriye amateka, utwarose twagashimishije imbuto zo twarimye, nta imbuto nimwe yigeze irumba, zo zareze neza. Duhereye nko ku biharage kabyo twarimbiye bishimishije, ibigori twarimbiye neza nta ngorane nimwe yabayemo, n'amasaka kuba yarimye nawe yarimbutse, ika n'imyumbati yaragarutse, ibijumbu. Ubu musanzwe nta mwana yirwa yishwa yayaguzwa yishwa n'inzara, cishatse n'icyo afungura.
Mana yaraduhaye akavura karaboneka, umwimbu twarose, ibiharage, ibijumba, imyumbati, ibigori n'ibitoke byari byasuse nk'ibihona, ubuho turabona umuntu ararunga n'agatokaje.
Ni isoko nkuru ya Kirundo umwimbu uraboneka cyane. Abasuma baremeza ko boroherwa no kuronka ibyo bakenera. Uyu twamusanze ariko asuma imyumbati.
Ariko narije gusuma.
Uje gusuma iki?
Narije gusuma imyumbati. Imyumbati ni myinshi kabisa ino mu Kirundi wacu. Ibiciro by'imyumbati bariko baragurisha amahera amajana icenda umufungo w'igihumbi. Hari n'igihe ibiri ku catanu baca baguha. Ifu y'umwumbati ubu ni majana atatu n'itanu.
Abacururiza ibiribwa bitandukanye mu isoko nkuru ya Kirundo bavuga ko imfungurwa zose zakorotse ibiciro ku rugero ruri hejuru y'ijana ku ijana.
Ego ni majana atatu gaha.
Ewe wanzi kihata.
Imyumbati. Naho bagurisha nk'iyi majana icenda none ubu ni majana atatu. Ego cyarakemutse.
Hari n'igihe ibiri senki isatu iza kuyitanga. Ibiri magana atanu. Aho naho ku magana umunani magana indwi. Nk'iyo vy'ibihumbi bine yo. Imvura itaraba. Ariko ubu mu mwanya aza kuyitanga ku magana indwi magana atandatu.
Twe tudandaje amateke. Aya nk'ayo yari ibihumbi bibiri ariko uno munsi ubu ni igihumbi.
Ubu fu n'atatu n'itanu ikiro. Kijanjo nacyo bakirangura kuri abiri n'itanu. Nshaka kugwa majana atanu majana atandatu.
Mu gihe inzara yabice bigacika, abanyagihugu benshi bahurira mu isoko bagiye gusuma. Uno munsi benshi baba arabashoye ivyo bigatuma imfungurwa zidasohoka
turavyuka tukaza tukicara ibintu biruzuye nta muntu no mwasuma turicara tukuva mu gatondo kugeza ku mugoroba no kuri nta kintu turimo tubona twinjiza twebwe abadandaza mugaba basuma barorohewe
niyo ubiguze ma Kenya urashiranga hantu ronka bakugure ngatana sakata tunone ubona twatahanira asiya y'abana ntibabisuma
abarimyi bashimira imana kubera yatanze imvura yamara iruhande y'ivyo abajejwe uburimyi bavuga ko hari nibindi byakozwe Leonidas Rivuzimana arongoye ibiro by'intara ya Kirundo bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi
icabaye nuko byo kure abantu bahinduye ingendo ubu n'abatahora barima bamwe bita fonctionnaire abadandaza bakomeye ari wose n'amatongo manini wose n'uburyo bwo gukora ubu rero baragiye mu burimyi turavye nko gatasi kaheze arabadandaza barenga nk'ijana bashize inguvu mu kurima ku buryo himbutse ikigori kirenze abahinga bafatanije n'intwaro twarahimirije turahimiriza ko dukwiye kugarukana igitegwa c'ikijumbu nico gituma mwabonye kuva mwaka uheze umyonga yose itatunganijwe harimo ibijumbu ku buryo umwimbu wabonetse ibijumbu ku isoko ari byinshi
kuva muri iki kiri heze abarimyi bo ku nkegera z'ikiyaga cohoha bariko bararima ibitegwa bivomegwa nko gushika ku metero zirenga ijana zo ku musozi ivyo biri mu biha icyizere rivuze imana ko abanyagihugu bashobora kubandanya bahangana n'ihindagurika ry'ibihe uruzuba bwa mbere
ubu rero barashobora kuvomera ari ibyo bijumbu ari izo mboga ari ibi bitunguru uburabona yuko barima ibyo kuri bagashobora gukoresha ya mazi kandi umwimbu ukaboneka ubu abantu rero batanguye kubona yuko ategereza kwibako ko izuba iyo rije ribahunga abanyagose bagahunga bamwe bamwe
umuyobozi w'ibiro by'intara bijejwe ibidukikije urimi n'ubworozi mu Kirundo avuga ko biteze umwimbo mwinshi w'ibijumbu byarimwe ku mahegitari aharugwa mu 260 mu myonga biteze kandi n'umuceri mwinshi uzova mu myonga yatunganijwe kijambere mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC ku makuru yerekeye inkino yo mu karere k'ibiyaga binini uno munsi wa mbere harabatombora ku nkino za kimwe cya kane cy'igikombe cy'impuza amashyirahamwe bita Coupe de la Confédération mu rurimi rw'Igifaransa ibindi kuri iyo nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu akurikiranira hafi ibyerekeye inkino Jean-Claude Munyandinda ari Kigali mu Rwanda
mu mupira w'amaguru uyu munsi kwa mbere ku cyicaro kimuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika I Cairo mu Misiri hateganyijwe tombora yuko amakipe agomba guhura mu ntera kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'umuza amashyirahamwe Coupe de la Confédération mu rurimi rw'Igifaransa ikipe ya Lyon Sport yo mu Rwanda nayo iri mu makipe umunani agomba gutombora ikaza kuba ihagarariwe na vice president wayo Frederic Muhirwa ikipe yarangije ku mwanya wa kabiri mu itsinda ryayo rya kane ikurikira ikipe ya USM Alger muri Algeria ibi bisobanuye ko Lyon Sport iza gutombora imwe mu makipe atatu yabaye ya mbere mu matsinda yayo ayo makipe ni Raja Casablanca na Renaissance Sportive de Berkane yombi yo muri Maroc hakaba n'ikipe ya Enyimba yo muri Nigeria ese amahirwe ya Lyon Sport yo kwitwara neza muri kimwe cya kane kirangiza arangana te twumve umwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi umupira w'amaguru Jean Pierre Habimana
nabanza nkakubwira yuko mu byukuri kubigeze hariya nta benshi babitekerezaga iva ino ijya gukina muri Kenya yagiye idafite abakinnyi buzuye yari ifite abasimbura bane ndetse no mu mukino yakinnye ikina na Yanga idakinira inanga ya Kigali abenshi ntibayihaga amahirwe navuga rero yuko kuba igiye kujya muri tombora ya kimwe cya kane byanze bikunze izahura n'imwe muzabaye za mbere mu yandi matsinda gusa nkaba navuga yuko amahirwe aracyahari zose uko ari umunani zishobora gutambuka zikajya muri kimwe cya kabiri ariko rero nanone nkaba nagaruka mvuga ngo ikipe ya Lyon Sport tumenyereye ikipe ya Lyon Sport ikunze kugira ibibazo ndetse iyo ari Lyon Sport idafite ibibazo ntabwo iba ari Lyon Sport ikomeye nkaba rero navuga yuko ari ugutegereza ifirimbi ya nyuma ku ikipe yose yari yose bazahura koko aya makipe uko ari umunani na makipe yose akomeye
Amakipe umunani agomba kwitabira tombora ya kimwe cya kane kirangiza muri rushanwa ni Raja Casablanca na RS Berkane yo muri Maroc, USM Alger muri Algeria, Carabao Brazzaville yo muri Congo, Al Masry yo mu Misiri, AS Vita Club yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Enyimba yo muri Nigeria na Lyon Sport yo mu Rwanda. tukiri mu mpira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi izahura n'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ni mu rwego rw'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzajya muri Cameroon mu irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha imikino izabigeze ku munsi wayo wa kabiri andi makipe ari mu itsinda ry'u Rwanda na Cote d'Ivoire ni Repubulika ya Centrafrika na Guinée-Conakry yari Claude Munyandinda I Kigali
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida mushasha Emerson Mnangagwa yararahijwe icyese mu mabanga yo kurongora igihugu ku igenekezo rya 26 cy'ukwezi k'8 inyuma yaho sentare ijejwe kubahiriza ibwiriza shingiro itangarije ko umushyigantahe Mnangagwa ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku igenekezo rya 30 y'ukwezi kw'indwi. Iyo sentare yarahakanye urubanza rwari rwashinzwe n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na Leta Movement for Democratic Change Alliance. Leta ya Amerika iriko iratera kamo impande zose kazi isaba kubahiriza ibwirizwa shingiro ry'igihugu cya Zimbabwe hamwe n'amategeko. Umurwi mpuzamakungu mu gihugu cya Zimbabwe ujejwe kugenduza amatora the IRND waratangaje ko hari ibintu bitari bike byanaguwe mu nzira y'amatora ugereranije n'amatora yabaye mbere ngo naho hari ingorane zikomeye zabandanije gutuma abantu bagira amakenga kwitegurwa ry'amatora ritari rishemeye. Uyu murwi uvuga ko hari ibintu bitari bike bigikenewe kunagurwa kugira ngo abanyazimbabwe bose bashobore kwizigira ayo matora kandi ayo matora ashobore kwizigirwa n'intara yose hamwe n'amakungu bimaze gutera imbere mu nzira ya demokrasi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracatewe amakenga n'ityozwa ry'agateka kazi na muntu ritewe n'imvo za politiki ribandanya hamwe n'ubugizi bwa nabi bwo kwihorana bibandanya mu gihugu cya Zimbabwe. Umuvugizi wa Departement d'État America Heather Nauert yagize ati ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi ntibikwiye kuvugwa muri politiki ishingiye ku nzira ya demokrasi. Ati uburenganzira bwa kirima muntu ubwigenge burimo gushikiriza ibyumviro hamwe no gutunganya amakoraniro bitegerezwa gukingirwa kandi abakorerwa amabi hamwe n'ivyabona bategerezwa gukingirwa n'amategeko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirifuza kandi zirahanura Leta Zimbabwe ko yotunganya ibiganiro n'abanyapolitiki bose kugira ngo ishire imbere ubutegetsi bose biyumvamwo bushira imbere inyungu z'abanyagihugu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro tubaye tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye. Tubashimiye kuba mwadutse amatwi. tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.